Ushitse mu kambi impunzi z'abarundi ya mahama mu Rwanda uwo muvuganye wese akubwira ikibazo cy'inzara izuri inzara kuva ku mwaka uheze ishamwe mpuzamakungu pa muri bagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku 500,400 ku muntu umwe wese ku kwezi iruhande biharage ifu y'ubuyi n'amavuta. Inomero ya PAM nuko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza. Yamara izo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramwo ivyankenerwa byinshi bagasaba ko yokongerezwa.
Ubundi ni nk'Imana mu bisanzwe na urazi nta 1,500 n'ibiro bingahe waravuye mu byazo gutunga bakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko k'ibigori kagugu 1,800 ariko ubu karageze mu 10,000 hafi na 11 11 n'amajana
kuko byo 5,400 barabiduha ariko n'uduharage ku mpande tugihabwa na Adara Adara nayo no kicikwega amaguru kabiduha ikeba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nuraza umunsi ni muremure n'ijoro ni rirerire ibyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara
ikibazo cy'uburwayi ibyo byose bijamo kubera iki umurwayi akenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girenke nifana kugira arenze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agiyeho akeya
inkwi kubera ashaka gukora nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twarashe baca usanga ntidukwiye no ku kwezi twashaka ko batwongereza aho dufaranga dukeye kubera nk'uwo twarashe amafaranga aca usanga nk'umwana ntaroshe nk'uduhuzu yambara gaca usanga ukwiyemo umwatwe dufaranga baduha gashusanga na kwa kwezi ntigukwiye.
Bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko baheze imyaka itatu atamfashanyo y'impuzu baronka n'amaso arabikwereka kuko utambaye izatabutse yambaye izifise ibiremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nk'uko babyivugira
barabavuye umwana ushobora gusanga yambaye agahuzu kahetse ubundi twahora dufata uduhuzu mu isanzwe ariko ubu rero ntituzi uvuga izimwere tukenera ko bozo dufashe uduhuzu
turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifise ahantu utu duhuzu mubona twambaye ngaho nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za Kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe i Kigali yifise ukagenda ukamukorera nk'akantu wamugirira nyine yaguha nk'ako karaka mumesere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca guha nk'agapantaro akaguha n'agashati.
Ndeba nk'ubu naje hano nze gutira mugenzi wanjye uduhuzu nambika umwana agakenge bona ntera mugenzi wanjye agapira n'uwo ntaje agakanyaka nibyo nakenera hano wo kutinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampambwiye nabi nanye na nta kuntu nzisha nubwira ntihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ukabisa ubukurambaye kirerana abana nta duhuzu bafise turagaragara kunyene
ahiza myaka ingahe atampuzu turonka.
Pasteur Jean Bosco ku bishatse aserukira izo mpunzi yabonye umutegetsi wese agende iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ibyo.
Dukereye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufite ahantu tuno munsi tugeze ku 60 birenga rero ni ikibazo kinini cyane. Ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi ntakwiye. Mu bisanzwe umuntu yandika 500,400 ku kwezi rero ku gatwe k'umuntu ukwezi kose murumva yuko biragora cyane.
Impuzu izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'Ubuyapani mu mwaka w'2016 userukira igihugu cy'Ubuyapani mu Rwanda aheruka kubagendera mu ntango z'uku kwezi bamutuye icyo kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana kubamutwara.
There are so many problems and honestly speaking
ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke. Yamara tugiye kubushikiriza leta y'Ubuyapani gutyo tuzovugana n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bugenewe impunzi
find wonderful solution.
Ishami mpuzamakungu HCR risegura ko ryabuze aho rikura izo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko u Rwanda rutacemerera impunzu zambawe ziza ntacaguwa kwinjira mu gihugu. Yamara rivuga ko ririko rirarondera ingene ryoronka impuzu zikorewe mu Rwanda. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.